Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94.9 na FM 95.2 mu Burundi, mu Rwanda tukumvikana kuri FM 104.3, naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti muduteza amatwi, nedirwe mubasuza kandi mbayikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Muri aya makuru turi kumwe kandi na
Fideni Yongabonanje, ndabahayikaze mu biganiro byacu.
Hari ibibazo byinshi byugarije abanyarwanda birimo ubukene, aho abantu bicwa n'inzara, twere twinshi tw'u Rwanda, akarengane mu byiciro byinshi by'abanyarwanda, baba abaturage basanzwe, baba abakorera leta, baba abikorera ku giti cyabo.
Uwo ni Diane Shima Rwigara, umunyarwandakazi uvuga ko aziyamamaza nk'umukandida wigenga ku mwanya w'umukuru w'igihugu.
Umuyobozi w'ibiro bikurikirana inkozi z'ikibi muri Amerika, FBI, James Comey, arahakana ko ataruhara yoba yaragize mu byaba byafashije umwe mu bakandida bahiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka uheze.
Mu Bufaransa kuri uyu mugoroba hateganyijwe ikiganiro mpaka hagati y'abakandida babiri bahatanira kuyobora icyo gihugu.
Umutambukanyi wa perezida w'igihugu cya Nigeria, Aisha Buhari, yatangaje ko amagara y'umugabo wiwe atameze nabi nk'uko abantu bavyibaza.
Izo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazigarukaho mu kanya gato, ntimuve ku maradiyo yanyu. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi, reka tuyahere mu gihugu cy'Ubufaransa, aho kuri uyu mugoroba hateganyijwe ikiganiro mpaka hagati y'abakandida babiri bahatanira kuyobora icyo gihugu. Icyo kiganiro kiza kumara amasaha abiri ku mateleviziyo atandukanye, kirahuza Emmanuel Macron na Marie Le Pen. Ibipimo bikomeje kugaragaza ko Macron akomeje kuza ku isonga n'amajwi 60%, mu gihe Le Pen ushyigikiye politiki yo gusigasira umuco w'Abafaransa wa kera afite 40%. Macron na Le Pen bahuye mu cyiciro cya kabiri cy'amatora nyuma yuko aribo baje ku isonga mu matora y'icyiciro cya mbere mu bakandida 11 bari bahanganye. Byitezwe ko muri icyo kiganiro ari nacyo cyonyine kitezwe muri iki cyiciro cya kabiri, abakandida baza kubazwa ku bibazo bitandukanye bireba ubuzima bw'igihugu birimo ubushomeri, ikibazo cy'abimukira n'umutekano. Kuri ibyo bibazo byose abakandida uko ari babiri ntibabivugaho rumwe. Ubusanzwe Le Pen asanzwe ashyigikiye kamarampaka yo kwemeza niba Abafaransa bifuza kuguma cyangwa se kuva mu muryango w'ibihugu by'Uburayi, mu gihe uwo bahanganye Macron yifuza ko ahubwo habivugururwa kugira ngo uwo muryango urusheho kugirira akamaro ibihugu biwurimo. Biteganyijwe ko ikiganiro gitangira mu kanya, gikurikiranwa n'abantu bagera kuri miliyoni hafi 20. Amatora mu Bufaransa ateganyijwe kuri iki cyumweru gitaha.
Tuve mu Fransa tuzenga hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuyobozi w'ibiro bikurikirana inkozi z'ikibi FBI, James Comey, avuga ko ababazwa cyane no kumva abantu bavuga ko ibiro bijejwe gukurikirana inkozi z'ikibi ayoboye FBI byo byaragize uruhara mu gutuma Donald Trump atsinda amatora y'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka uheze. Ivyo n'igihe ibiro FBI vyatangaza ko bisubiye kugurura itohoza ku kugene umukandida w'umudemokrate Hillary Clinton yavyifashemwo ku vyerekeye amakuru y'ibanga mu bubiko bwiwe ku giti ciwe bw'ubutumwa bwa email igihe yamushikiranganje n'imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. James Comey yabwiye umugwi n'amashingenguzamateka ujejwe ibibazo bijanye n'ubutungane ko bitamworoheye na gato gutangaza ko agiye gusubira kugurura itohoza rishasha kuri Hillary Clinton amezi atari make nyuma yuko abajejwe itohoza bamenyesheje ko ata makosa yarenze ko. Yamara Comey avuga ko guhisha amakuru mashasha yari afise kuri Hillary Clinton vyari kugira ingaruka zikomeye cyane nyuma ko yuko yari yabwiye inama nshingamateka ko itohoza ryarangiye. Comey avuga ko gufata iyo ngingo kitari ikintu cyoroshe na gato, yamara aremera kw'iyo ngingo yiwe yari itumbere ibiro bikurikirana inkozi z'ikibi muri Amerika FBI. Mu bisanzwe biragerageza kudashira habona amakuru yerekeye amatohoza y'abakandida baba bariko bahiganwa amabanga y'umukuru w'igihugu gato imbere y'amatora kugira ntibigire ingaruka kubivuye mu matora. Yamara Comey avuga ko atigeze yumvira kwitohoza rishasha kuri Hillary Clinton cyari gushobora gufasha Donald Trump gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi kw'11 mu mwaka uheze muri Amerika.
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, tukivuga ku makuru ajyanye n'amatora hirya no hino ku isi. Ishyaka riri ku butegetsi mu Bwongereza rirahabwa amahirwe menshi yo kuzatsinda amatora y'abagize inteko ishinga amategeko ateganyijwe mu kwezi kwa gatandatu. Ibipimo bigaragaza ko iryo shyaka rishyigikiwe cyane muri iki gihe kuruta n'uko byari bimeze mu myaka za 80 ubwo ryayoborwaga na Margaret Thatcher. Ibyo bipimo byerekana ko iryo shyaka ryizeye ubwiganze mu nteko ishinga amategeko. Ishyaka ritsinze amatora mu bwiganze mu Bwongereza niryo rihita rishinga guverinoma. Byitezwe ko ishyaka ry'abakozi ritavuga rumwe na leta riyobowe na Jeremy Corbyn rizatakaza imyanya myinshi. Minisitiri w'intebe Theresa May yatunguye Abongereza mu kwezi kwa gatatu ubwo yahamagazaga amatora rusange yo gushyira mu myanya abadepite bazahagararira imijyi n'uturere mu nteko ishinga amategeko. Mu Bwongereza amatora yaherukaga kuba mu mwaka w'2015. Manda y'abatowe yagombaga kurangira mu mwaka w'2020. Madame May yatangaje ko yahamagaje amatora nyuma y'uko hakomeje kugaragara ukutumvikana mu bagize inteko ishinga amategeko mu bijyanye n'ishyirwa mu bikorwa ry'Ubwongereza kuva mu muryango w'ibihugu by'Uburayi. Theresa May yasimbuye David Cameron wari ushyigikiye ko Ubwongereza buguma mu muryango w'ibihugu by'Uburayi.
Radio isi mjia Amerika i Washington DC tuve mkarele kiburaya tuje mkarele kazia ahubu shinua busaba ukuifata muguhanga na kuri hagati ya leta zunzume za Amerika na Korea ya Ruguru kubera imigambi ya Korea ya Ruguru yereke bigwanisho ruhwanya nganda na mamisilu. Ivyo bibaye umunsi umwe nyuma yuko Korea ya Ruguru itangaje ko leta zunze ubumwe za Amerika ziriko zijana karere mu ngwano y'ibigwanisho ruhwanya nganda. Perezida w'igihugu c'Ubushinwa Xi Jinping mu biganiro yagiranye ku telefone na mugenzi w'igihugu ca Philippines Rodrigo Duterte yasabye impande zose mu mishyamirano kwifata zikagaruka mu biganiro mu buryo bwihuta bushoboka. Yasubiye gutera kama impande zose zegwa n'ikibazo cya Korea ya Ruguru kuguma zitekanye no kwifata, zikirinda guterana amajambo kugira nti bitume hashobora kuba ibiganiro hagati y'impande zose. Leta zunze ubumwe za Amerika zasabye Ubushinwa ucuditse cyane na Korea ya Ruguru gukora kurushiriza kugira bugondoze ico gihugu kubijanye n'imigambi yacu yerekeye ibigwanisho ruhonyanganda n'amamisile.
Igihugu cya Irani cyasabye Pakistani kugifasha guta muri yombi abarwanyi b'abasuni baherutse kugaba ibitero ku basirikare barinda imipaka ba Irani. Ibyo byatangajwe n'intumwa za Irani ziyobowe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Javad Zarif ziri mu ruzinduko muri Pakistani kubonana n'abayobozi b'icyo gihugu. Umutwe w'abarwanyi wita Jaish al-Adil wiyemereye ko ari wo wari inyuma y'ibitero mu ntara ya Sistan Baluchistan ihana imbibi n'intara ya Baluchistan muri Pakistan. Intumwa za Iran zemeza ko abo barwanyi bishe abasirikare 9 bakomeretse umwe banashima umwe bamwambukana umupaka bamujyana muri Pakistan. Mu biganiro izo ntumwa zagiranye n'abayobozi muri Pakistan bagarutse ku kamaro ko kurushaho gukorana mu kubungabunga umutekano w'imipaka w'ibyo bihugu. Minisitiri w'intebe wa Pakistan Nawaz Sharif yabwiye izo ntumwa ko yifatanyije n'imiryango y'ababuza babo mu bwicanyi. Ku wa gatanu w'icyumweru gishize Perezida wa Iran Hassan Rouhani yandikiye Nawaz amusaba ko abakoze ubwo bwicanyi bagezwa imbere y'ubutabera.
Radio ya Amerika Washington DC na ku makuru yerekeye Afrika, umutambukanyi wa Perezida w'igihugu cya Nigeria Aisha Buhari yavuze ku magara y'umugabo wiwe Muhammadu Buhari. Yatangaje ko magara yiwe atameze nabi nk'uko abantu bavyibaza. Ivyo yabitangaje mu kwishura gukama katewe n'abantu batari bake kuko yofata akaruhuko k'ubugwayi. Mu butumwa yashikirije ku rubuga Twitter, Aisha Buhari yatangaje ku muhingamo uwejo kwa kabiri ko umugabo wiwe abandanye kurangura amabanga yiwe y'umukuru w'igihugu. Ivyo inyuma y'uko adaserutse inshuro zitari nke mu nama y'abashingamateka abashikiranganje muri antunga bagize leta. Perezida Muhammadu Buhari muri iki gihe afite imyaka 74 yatahutse mu gihugu ciwe mu ntango z'ukwezi kwa gatatu inyuma y'uko amaze amayinga 8 i Londres mu Bwongereza kwivuza indwara itatangajwe. Chegera ciwe Yemi Osinbajo yaramusubiriye vy'agateganyo mu mabanga ya Perezida mu gihe Buhari yari Londres hisunzwe ibwirizwa nshingiro ry'igihugu ca Nigeria. Perezida Buhari ndiyaserutse mu nama zibiri zirangiye z'abashinga abashikiranganje bagize leta yiwe ntiyagiye kandi mu bisabisho mu musigiti ku munsi wa gatanu heze canke mu bugeni bw'umwe mu buzukuru biwe ku munsi wa gatandatu urangiye. Igisirikare cy'igihugu cya Cote d'Ivoire kizorungika mu buzo babubaye bwa mbere abasirikare 150 mu gihugu cya Mali kwifatanya n'intego z'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU MINUSMA mu gisagara cya Tombouctou mu buraruko bw'igihugu. Ivyo byatangajwe no musiko wa gatatu na General Touré Sekou ayoboye igisirikare cya Cote d'Ivoire. General Touré Sekou avuga ko ari kwiyemeza gukomeye kubera ari ubwa mbere igihugu ciwe kirungika abasirikare bajejwe kurwana muri Mali. Mu bihe vyahise igihugu cya Cote d'Ivoire cigeze kuba gifise uruhara n'igihagararo gikomeye karere ko muri Afrika yo mu burengero. Imari ico gihugu kiriko kiva mu kiringo c'imyaka itari mike y'uruhagarara rwa politike. Ico gihugu gishaka gusubira kugira uruhara rukomeye mu karere ko muri Afrika yo mu burengero. General Touré Sekou avuga ko gukomera ugukorera hamwe kw'amakungu gukenewe cyane muri iki gihe kubera ibibazo by'iterabwoba.
Iyo mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari reka tuyahere mu Rwanda aho urutonde rw'abashaka kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu matura ateganyijwe mu ntangiro z'ukwezi kwa munani rukomeje kwiyongera. Kuri inshuro habonetse umunyarwandakazi uvuga ko aziyamamaza nk'umukandida wigenga. Diane Shima Rwigara, imfura y'uwahoze ari umunyemari ukomeye mu Rwanda Assinapol Rwigara, mu kigano yahaye abanyamakuru yemeje ko yiteguye kwiyamamariza umwanya wa perezida w'u Rwanda nk'umukandida wigenga. Yavuze ko hari byinshi bigomba guhinduka birimo ubukene bwugarije abatari bake. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagiruwubusa uri i Kigali nawe yari muri icyo kiganiro. Umwari Diane Shima Rwigara umaze gutangaza ku mugaragaro ko azahatana mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu ntangiro z'ukwezi kwa munani uyu mwaka azabikora nk'umukandida wigenga. Ni imfura y'uwahoze ari umunyemari ukomeye mu Rwanda Assinapol Rwigara uyu yapfuye mu 2015 ku mpamvu zitavuzweho rumwe. Diane Shima w'imyaka 35 y'amavuko ntahazwi mu bikorwa bya politiki, afite impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu by'imari n'icungamutungo. Mu kiganiro yahaye abanyamakuru yavuze ko mu myaka 58 ishize nta butegetsi bwigeze busubiza ibibazo by'ibanze bireba abaturage. Umva zimwe mu ntenge zikomeye abona ku butegetsi buriho.
Hari ibibazo byinshi byugarije abanyarwanda birimo ubukene, aho abantu bicwa n'inzara mu turere twinshi tw'u Rwanda, akarengane mu byiciro byinshi by'abanyarwanda, baba abaturage basanzwe, baba abakorera leta, baba abikorera ku giti cyabo. Reka mvuge ku banyamakuru kubera ko nimwe muri aha aho usanga nta bwisanzure buri mu itangazamakuru. Umuntu afite ibitekerezo bitandukanye n'ibya leta abura aho abitambukiriza. Ikindi kibazo ni ikibazo cy'umutekano, aho abantu baburirwa irengero, abandi bakicwa, abandi bagahunga igihugu. Ntabwo ushobora kuvuga ko uri mu gihugu gifite amahoro, gifite umutekano, aricyo u Rwanda rugenderaho, kandi abantu bicwa, abantu bahunga igihugu kubera umutekano muke, abandi banyerezwa.
None niba nenga bimwe mu biriho yabazanye politika iki?
Politike idaheza iha buri wese uburenganzira bwo kugaragaza ibitekerezo bye, ishingiye cyane cyane mu bitekerezo biturutse mu baturage bigamije kubaka. Buri munyarwanda wese hatitaweho kucyo yaba aricyo cyose afite uburenganzira mu miyoborere y'igihugu cye. Buri munyarwanda wese agomba kugaragaza ibitekerezo bye bigamije kubaka, agatinyuka akavuga ukuri kandi ntabizire. Kutumva ibintu kimwe na leta ntabwo byagombye kuba icyaha gikwiye gutuma umuntu ahohoterwa.
Umwari Diane Rwigara aramutse yujuje ibisabwa akemererwa kwiyamamariza gutegeka u Rwanda ntakabuza ko yahangana na perezida w'u Rwanda Paul Kagame umaze imyaka 17 kuri uwo mwanya. Uyu mwari ngo icyo ubona araribonye buke muri politiki n'ikimuteye impungenge.
Ese abo bisako bafite experience muri politike ubu batuyobora? Ntibatuyobora ariko hakaba hari iki? Hari ibibazo byinshi byugarije abanyarwanda. Kuvuga rero umuntu afite experience muri politike mu buryo bizatuma cyo mu bibazo, ahubwo nibyo bibi, kuko uko umuntu agenda agira experience ni nako agenda yibagirwa abaturage. Rero igikenewe mu Rwanda ni umuntu wumva abaturage.
Diane Rwigara atangaje ko aziyamamariza gutegeka Rwanda mu gihe mu mpera za 2015 abanyarwanda batoye kamaramaka kumuza ndengo ya 98% basaba ko itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda rivugururwa mu ngingo yaryo y'101 bagakomorera Perezida Kagame ngo azabashe kongera kwiyamamariza gutegeka. Uyu ushaka kuba umukandida wigenga yibukije amwe mu magambo mukuru w'u Rwanda yavuze ko igihe yabura umusimbura byaba bigaragara ko yategetse nabi. Kuba rero magingo y'ibya Perezida Kagame byarabaye ikinyuranyo nabyo Diane shimageze icyabivugaho.
Iyo igihe cyo gutanga ubuyobozi kigeze bitwaza ko ari abaturage babasabye ko bakomeza bakabayobora, ugasanga abaturage rubanda rugufi aribo bigizeho ingaruka mbi nyuma. Kugira rero ngo uwo muco mubi uranduke, nuko komisiyo y'igihugu y'amatora ikwiye kutabogama igaha amahirwe angana buri wese ushaka gutanga kandidatire ye, abanyarwanda akaba aribo bihitiramo ibibabereye. Icyo leta ya FPR itashoboye gukora mu myaka 23 ishize ntabwo izagikora muri imyaka izaza.
Umunyemara sina Paul Rwigara kimara gupfa, umuryango we wakunze kumvikana mu bitangazamakuru wiko mu butegetsi ko buri inyuma y'urupfu rwe. Abanyamakuru bashatse kumenya niba uyu mukobwa utamenyerewe mu bikorwa bya politiki kuba yayinjiyemo bifitanye isano n'urupfu rwa se.
Ibyabaye ku muryango wanjye nasanze atari twe twenyine, nasanze ibibazo twaciyemo ari ibibazo abanyarwanda benshi bacamo. Niho rero niyemeje gushaka inzira nabona uko nkemura ibibazo byugarijwe n'abanyarwanda benshi, kuko ntabwo ari famiye imwe gusa, ni imiryango myinshi.
Umwari Diane Shima Rwigara abaye umunyarwanda kazi umwe rukumbi ugaragaje ubushake bwo gutegeka u Rwanda, yiyongereye ku rutonde rw'abandi banyarwanda bamaze kugaragaza ubwo bushake mu kwiyamamariza gutegeka u Rwanda mu matora ateganijwe mu kwezi kwa munani nk'umukandida wigenga. Ni nyuma ya Bwana Philippe Mpayimana wabaga mu Bufaransa nawe uvuga ko aziyamamaza nk'umukandida wigenga. Hari kandi Bwana Frank Habineza ku iturufu y'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, ndetse na Padiri Thomas Nahimana ubaba mu Fransa. Uyu nawe uri ku iturufu y'ishyaka ishema ry'u Rwanda amaze gukumirwa ubugira kabiri adakandagira ku butaka bw'u Rwanda ngo abashe kuhakorera ibikorwa bya politiki. Kugeza ubu abasesengurira ibintu hafi kuri politiki y'u Rwanda bemeza ko hataraboneka umuntu ukomeye muri politiki uzashobora guhangana bya nyabyo mu matora y'umukuru w'igihugu na perezida w'u Rwanda Paul Kagame umaze imyaka 17 ku butegetsi. Ku iturufu y'ishyaka FPR Inkotanyi iri ku butegetsi. Akabagira ubusa, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi ry'Amerika, Washington DC. Tuve mu Rwanda tuze mu Burundi, aho abantu batatu bahitanywe n'isanganya y'imodoka yahushije ibarabara muri komine Vumbi mu ntara ya Kirundo. Ku mutumba wa Gikomero aho isanganya ryabereye, ababa bemeza ko imodoka yari kiriruka cyane. Urongo wa igipolisi mu ntara ya Kirundo avuga ko inyamirira mabi ziri mu matohoza yicateye iryo sanganya. Umenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika Jean Bosco Ndarurinze ari i Bujumbura mu Burundi niwe yateguye iyi nkuru.
Iyo modoka yagize isanganya igahitana ubuzima bw'abantu niyo mu bwoko bwa Toyota Hilux yariko ivaye ingozi igana mu Kirundo. Umwe mu bari hafi yaho iryo sanganya ryabereye yemeza ko umushoferi yariko agendera mu muvuduko munini.
Imodoka yagiye muri speed ndende iva ku masanganzi yarimo irajya mu Kirundo, hanyuma urabona hajya hari n'ikorosi yari ya mushoferi yamaze kurikata, hanyuma arikase ariko imodoka yiruka cyane, hanyuma amaze gukata iyo korosi ikigonga amabuye, hanyuma hari abantu bahagaze b'abadamu, umwe yarimo arabaza mugenzi we ko yoza kumugurira agatoke kuko umudamu umwe abyivumbi uyundi abahahete bakivugana ibyo imodoka ikiraza irabagonga yagonze amabuye, hanyuma irabahitanije isa musanzu bari hajya yabanje guhitana abantu. Amaze gupfa batatu nibo bajyanye kwa muganga, ashobora nawe kuba yo kwitaba Imana.
Ku mutumba wa Gikomero ahabereye iryo sanganya hari amazu menshi y'ubudandarizo n'ubunywero impande y'ibarabara rya kaburimbi. Kubera umuvuduko muremure w'imodokari zihasha, abanyagihugu baho bavuga ko badasiba kwicura amasanganya.
Ari muremure cyane, nta ugenda buke buke ugenda ku muvuduko tonge sino kugira byinshi kuko je byinshi ndabibona ko n'abandi babibona. Ntumbwiye ngo wapakira gute je mbaze ibindi bintu nazo abanyeshuri ngo mbaza byinshi gusa imodoka ziriruka zaba iz'amashyirahamwe zaba zigenga abapakira bose ni mwoto
umva wibiteze bayihaga usinyira guhurutu
ngo ndafasha nyine tugenda mu muvuduko munini ngaha ijya kese tuzibonye turi ngaha turiru.
Barasaba inzego zibijejwe gukurikirana cyane ikibazo cy'umuvuduko w'imodoka ari mu ibarabara, bagasaba no gucunga cyane abagendesha ibyuma batomye utiyoga ko batarengeje urugero
tugasaba kugabanira umuvuduko mu ibarabara
mu bisaba abandi
tisaba abajeje umutekano ibarabara n'intwara ko bashyiraho itegeko ryo guhimiriza kugira ngo abantu baze baragenda bukebuke kugira amasanganya ntawe meshe kurabye nk'iri sanganya ryabaye umuvuduko abaye muremure ziba byiza habaye itegeko yuko imodoka zikagenda kuri arere ntoyi cyane kubera yuko ziteze amasanganya kubera ari kwiruka
tubasaba yuko barabe ko abantu batwara imodokari zigenda ko ugabanya ibinyobwa kwari ho bishwe kandi amagira magita ko abanyo inzoga ibyo nagize ngwanje bundi ku mushofera araho yagize ikibazo aragonga mu cyitwa ku mundo kandi sakonga mu mekanivo bije cyane cyo kumufuta biranango arashane birebire kandi nabonye uko yagize ko
aho twashika habe iryo sanganya inyamira mabi yari yashitse gutohoza icyateye iryo sanganya mu gihe abanyagihugu bemeza ko ryavuye ku muvuduko munini urongo igipolisi mu ntara ya Kirundo avuga ko inyamira mabi gikora amatohoza ayo matohoza akaba ari yashobora kwerekana icyateye iryo sanganya nkuko urongoye igipolisi mu ntara ya Kirundo abimenyesha mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
mutubabarire rero umumenyesha makuru wacu nkuko avyivugiye Jean Bosco ndarurinze ari mu Kirundo se Bujumbura kuri ni inkuru yerekeye Burundi umutama w'imyaka irenga 60 wa murushubi ku mugwa mukuru wa komine Isare turi mu ntara ya Bujumbura yararashwe ahita yitaba Imana hari hafi igihe cy'isaha imwe y'ijoro yo ku munsi wa kabiri nk'uko abari kumwe n'uwo muhisi babibwijwe ya Amerika umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka niwe yaduteguriye inkuru
Abanyarushubi ku mugwa mukuru wa komine Isare baraye mu ruhagarara bavuga ko bataheruka bibaza ko abitwaje ibigwanisho babateye ni nyuma y'amasasu yumvikanye ku mugoroba w'ijoro kuri uyu wa gatatu mu bunywero amasasu yahitanye Jiriberi Ndayisaba umutamarizi imyaka 60 nk'uko bivugwa na mustandere wa komine Isare Gilbert Niyonkuru
ejo hari igihe cy'isaha imwe ziba y'iminota 10 mu kabare kuwitwa Rukebesha aho hari hicaye abantu babiri bariko baranywa inzoga bariko binywera gacupa abandi banyagihugu bose bariko baranezerwa atangorane bafise hataza inkozi y'ikibi abashya amahoro n'iterambere bazananye inyuma bashika barasa umwe muri abo babiri bari bicaye mu kabari
ababa ku mugwa mukuru wa komine Isare biyamiriza ubwo bwicanyi ku bantu bariko bivuna akanyota biboneka ko buba bwateguwe Jeune Ndereyimana ni umwe mu bavuka komine
ubwo bwicanyi tubona nabi cyane kuko ni ibintu usanga biza bitumbereye umuntu kanaka umenga n'ibintu biteguye bashikira ko barasa hama ntihagire n'igikurikwe bwe tumuraba yari umuntu bwa mbere yarakoze muri komine igihe kitari gito avuye muri komine aca yungururiza mu bintu bijyanye n'amatonero y'ikawa nta bintu by'imigambwe yarimwo nta byo twanamubonamo yari umuntu w'umutama yagira neza n'abantu nta n'ibya politike nta n'ibyo wamubonamo nta n'ipfura ari umugambo ashaka inkofero yakwigira yambara
abanyarushubi bavuga ko insiguro y'ubwo bwicanyi igoye gutanga ariko umustandere wa komine Isare avuga ko ari iterabwoba
icyo bw'insiguro tubiha nuko tubona ko ari iterabwoba goba kandi tukabona yuko ari abantu batanezerwa n'urugero rw'imigambi y'iterambere tuba tugeze ko uko abanyagihugu b'iwacu bari bageze ku rugero bose ubona yuko bahaguruka ibijyanye n'iterambere tuyo tubona yuko ari abasi b'amahoro ari abasi b'iterambere ari abadashaka yuko umugwa mukuru w'intara ya Bujumbura na komine yacu yahitaye tubona yadutera tuje imbere
abanyarushubi bibaza icatumye uwo mutama agandagurirwa aho yari ko yivuna akanyota Jeune Ndereyimana asaba abagize ingendo ubwicanyi kubihagarika
abanyeshuri twebwe twaribabariye tumaze igihe kirekire mu bihe bibi twariho turi sanasana turondera ibyo tubeshaho n'ibyobeshaho imiryango n'ibikorwa by'iterambere twe icyo dusaba ni uko abo bantu bagira ibyo boreka tukiberaho mu budasa bwacu umwe wese akirondera icumubeshaho n'utubeshaho umuryango mugabo ibintu by'ubwicanyi twebwe nta cyo dukeneye nta cyo dushaka nta cyo twifuza
haba mu muryango wabuze no mu babanyi nta kindi basaba atari amatohoza yihuta kuri urwo rupfu batera kamo inzego z'umutekano n'intwaro gukingira abanyagihugu mustandere wa komine Isare Gilbert Niyonkuru atanga inyishu kuri iyo myitwarariko yabarongoye
icyo turiko turakora nuko tuguma duhimiriza abenegihugu mu bijyanye n'amakomite y'umutekano ahurikiyemo bose icyo ni cya mbere icya kabiri tubandanya iganyabune tubandanye dukorana neza n'abajejwe intwaro abanyagihugu abajejwe umutekano n'abajejwe ubutungano.
Igitero nk'ico mu kabare caheruka ngaho mu Rushubi mu ijoro ry'igenekerezo rya 23 ukwezi k'umunani muri 2015. Ico gihe hasize ubuzima uwahoze ari mu standere wa Komisare Ponciano barutwa nayo gushika ubu ntaguramenya icatumye uwo munywanyi w'umushinga amateka agatorwa sayicwa. Ni mu gihe inyamiramabi zari zamenyesheje ko amatoho zatanguye kugira hamenyekane ibijanye n'urupfu rw'uwo mugabo. Abo bari basangiye urugamba rwa politike bavuga ko yazize ivyumviro vyiwe vya politike i Bujumbura. Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Arakoze Evariste Nzikobanyanka. Inkuru yindi tugezeho nuko ministeri ishinzwe ingufu na mine mu Burundi yasohoye itangazo ribwira abagurisha ibikomoka kuri peteroli mu Burundi birimo essence ko batemerewe kubigurisha nyuma ya saa 12 z'umugoroba. Abanyamakuru mu mujyi wa Arusha mu gihugu cya Tanzania bifatanyije n'abagenzi babo ku isi kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe ubwisanzure bw'itangazamakuru. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru.
Izo ngorane uwo mucururanzi w'umurundi avuga n'abamenyeshamakuru riyarusha muri Tanzania baradicamwo. Uwo n'umumenyeshamakuru mu ntango z'uno mwaka yafunzwe azira kazi kiwe.
Lakini naweza kusema pengine kwenye mpangilio wa serikali inaonyesha kwamba kuna
ati mu bisanzura vya mategeko uwo mengu bwigenge bw'amenyeshamakuru burahari ariko mu ngengo ntabwo. Hagiye ukora kazi kawe ariko inzego zo hasi zikakubera intambamyi canke bakagora ko wakoze inkuru zitabanezera. Zisaba ko leta yutanga nk'itegeko ko umumenyeshamakuru akingirwa ahagiye gukora akazi kiwe hose kandi ko inzego zo hasi zitabikoze zohanwa ikanigiye natwe dukoze amakosa tugahanwa.
Kuna makosa amekosea basi ataweza kuadhibiwa kwa makosa yake.
Umumenyesha makuru na umukenyazi avuga ko abamenyesha makuru atarabanse ubutegetsi ubwo ari bwo bwose ahubwo ari nk'ikiraro kibuhuza n'abanyagihugu.
Kiangalia waandishi wengi sasa hivi uruhusiwe kumwandika kiongozi.
Abategetsi benshi usanga abamenyesha makuru batinya kwandika kubiberekeye kuko babatinya. Iyo ubikoze naho witega ibikurikira reka niyo bakoze ibyiza ntibiheze ngo bimenyekane. Mu bisanzwe akazi k'abamenyesha makuru ntawarakwiye kukinjirira uwari we wese. Umumenyesha makuru si umwasi wa leta ahubwo nibashika n'imyidogo y'abanyagihugu hama igatora ibinyishu mu gihe byumvikanye mu bimenyesha makuru.
Lakini pia kujibu zile kero kwa kupitia vyombo vya habari.
Wewe atari naho mbere abamenyesha makuru bakubitwa bari ku kazi kabo.
Kwa mfano unaweza ukaenda labda kwenye ofisi za serikali ukitafuta habari lakini unapofika
atakarwe nuko ushobora kuja mu biro by'umutegetsi kurondera makuru ukayabura. Ataraho mbere n'abamenyesha makuru bakubitwa bari ku kazi kabo ka minsi yose. Uwo mwidegembyo w'imenyesha makuru n'ukuru acakandamizwa hani wacu.
Habari bado unaendelea kukandamizwa pa nchini.
Mugenzi we yongera ko ingorane zo kubura makuru atekenshi inzego za leta nizitanga makuru
hasa katika sekta mbalimbali za serikali taasisi za umma.
Ati ni kuri inzego zose zabi za leta canke za bigenga ntizirajijuka ngo zitanga makuru ko bikwirije niyo yo bari meza. Baratinya ko bavuze ikintu kanaka twahabwa tubavuga nabi kandi twebwe tuvuga ibyabaye gusa. Abategetsi tubanditse ko canke tukavuga ibitabanezera twisanga twafunzwe canke twahawe gasopo. Nukuri ari inkuru dutinya gukora kubera ivyo
baadhi ya taarifa ambazo tunatakiwa tuziandike tunafika mali tunaziogopa.
Ikindi abamenyesha makuru binubira ni itegeko rishasha rigenga umwuga wo kumenyesha makuru ritekanya ibihano bikomeye canke adabu ryo murengera ku mumenyesha makuru yakoze ikosa kanaka. Mu mpera z'ukwezi kwa gatatu uno mwaka umushikiranganje jejwe ivyo kumenyesha amakuru yarabugojwe mu mabanga yiwe. Iminsi ibiri imbere yaho yari yakingiye yongera avugira abamenyesha amakuru bikimenyesha amakuru kimwe cigenga bari bahohotewe n'inzego za leta harimo igipolisi. Icegeranyo c'ishami mpuzamakungu ry'abamenyesha amakuru batagira imbibe Reporters sans frontières gishira igihugu ca Tanzania mu kibanza ca 83 ku rutonde rw'ibihugu 180 ku isi mu kubahiriza ubwigenge bwo kumenyesha amakuru uno mwaka. Ku mwaka uheze icyo gihugu cyari mu kibanza ca 71. Gushika ubu nta mumenyesha amakuru aricwa azira kazi kiwe. Uyu munsi kandi ushitse atamumenyesha amakuru afunzwe. Pierre Clavine Nkuru yarusha ku bw'Ijwi rya Amerika.
Barakoze bagenzi bacu batugejejeho amakuru baturutse hirya no hino mu karere k'ibiyaga bigari ari naho dusoreje amakuru yacu kuri uyu mugoroba dushimira injeniyeri na Fatuma Almaskar badufashije kugiranya amakuru muri studio ya gatano i Washington DC mwari kumwe nange Edirwema
na Fideni Yongabo mugira umugoroba mwiza. Thank you.